Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi mutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutumira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu Radio yacu vewa akaburungu koma. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe, ni Federike Mukije yatanije ibiganiro vyo kuri isaha. Muri district ya Rusizi mu Rwanda, abarimyi bo mu kiyaya ca Bugarama n'amasekitere abikikije baridogera igihombo baterwa no kubura isoko nyuma yaho hafatiwe ingingo zo gukumira no gukingira abanyagihugu ikiza c'umugera wa corona zirimo uja n'uruza hagati ya Congo n'u Rwanda.
Urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani, abakongomani bazaga bakadutabara, byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye. Yene tukadutakunguka ibya kiranga, ariko nibo tukabonera se abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku Rusizi mu Rwanda bidogera kubura ababagurira ivyimburwa vyabo. Ni inkuru ico kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini, arimo inkuru y'ubuvuzi bwa nabi bwibonekeza hirya no hino hagati y'urwaruka rw'imigambwe CNDD-FDD na CNL mu Burundi mu iki gihe c'imyamamazo. Ikibazo c'imyuzure ihanze impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu gihugu ca Congo, hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye vyabaye ku igenekezo ry'umunsi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku nkuru yo mu gihugu cya Ethiopia, aho intara ya Tigray yatangaje umugambi wo gukoresha amatora. Umugambwe mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuvyura ibibazo bikomeye hagati iyo ntara hamwe na leta ya Ethiopia ijejwe intara zose zigize ico gihugu. Kandi iyo ngingo igiye gushira ahona ikibazo c'umwe muri ico gihugu. Umugambwe mukuru w'iyo ntara, the Tigray People's Liberation Front, wi yongoye ku runani warimwo Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front mu mwaka uheze, igihe iyindi migambwe itatu yarirugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha Prosperity Party. Uyo mugambwe wo mu ntara ya Tigray uyongoye waratangaje ku munsi wa mbere kuzokoresha amatora, naho mu gihugu cyose amatora yungurujwe. Umurwi wo mu gihugu cya Ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhusha rwo gutunganya amatora, wongera uvuga ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirarira hafi ya Matati International Crisis Group rivuga ko iyo ngingo y'intara ya Tigray ishobora kongereza uruhagarara wa politiki mu gihugu cya Ethiopia. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatanguje igikorwa cyihutirwa cyo gusabira Malawi amafaranga yo gufasha muri iki gihe cy'umugera wa corona. Umutunganya bikorwa wa ONU muri Malawi, Maria Jose Torres, ashikiriza ko hakenewe imiliyoni ijana banduye COVID-19 na batatu bamaze gupfa. Uwo mutegetsi wa ONU Torres avuga ko ayo mafaranga bayasabye bari kumwe n'amashirahamwe ategamiye leta ategekanywa gufasha abantu bashika imiliyoni 7.5 bagize ingaruka z'ico kiza. Ni hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose. Mu kwezi guheze leta ya Malawi yarasabye izindi miliyoni 194 z'amadolari yo gukoresha mu kwitegurira no kurwanya ico kiza mu gihe cyo yanzara. Umushikiranganji wa Kenya w'amagara y'abantu ashikiriza ko abantu bashasha 45 banduye umugera wa corona ku munsi umwe, mu gihe icyo gihugu kiriko kirakora ibishobotse kugira uwo mugera ntukwirakwire. Umushikiranganji Mutani Kagwe yabishikirije kuri wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murwa mukuru Nairobi. Yavuze ko ivyo bitigiri bitari bwigere biboneka mu kiringo c'indwi 8 kuva umuntu wa mbere abonetse ko yanduye. Kenya isangira ubibe na Somalia, igihugu naco nyene kimaze kuronka abanduye barenga 75 bamaze gupfa nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Uwo mushikiranganji ku munsi wa gatanu yatangaje ko batanguye gupima abantu ku byinshi ariko leta yashikirije ku munsi wa mbere ko abaza kwipimisha ku buntu ari bake cyane kandi bikazogorana guhagarika ikwirakwira ryawo aba injeniyeri hamwe n'abadogiteri mu by'ubuganga bo muri Afrika y'Epfo bariko barakora bihuta imashini zizimbutse mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhema Afrika y'Epfo ikeneye izo mashini ziharurwa mu bihumbi mu gihe abanduye uwo mugera baza barenga 72,000 hamwe n'138 umaze guhitana Afrika y'Epfo nico gihugu ca mbere giteye imbere ku mugabane wa Afrika kandi nico casinzikajwe n'uwo mugera wa corona kuruta ibindi ni mu gihe abahinga mu by'ubuganga muri Afrika y'Epfo bavuga ko ico gihugu gishobora kuzoronka abazokwandura benshi mu kwezi kw'indwi canke ukw'icenda Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yararemesheje abavyeyi amashuri hamwe n'ibisagara 30 by'ico gihugu kuri wa kabiri ku ngingo yafashe yo kongera kugurura amashuri mu ndwiza iyo ngingo ya Perezida Macron yo kugurura amashuri hamwe n'iyindi mirimo ku munsi wa mbere yarateye impungenge abavyeyi bamwe abigisha n'abategetsi kuko bavuga ko ifashwe hataragera Macron yashikirije ko abakuru b'ibisagara babura amatari hamwe n'abigisha bazomenyeshwa mu mpera z'iyindwi ingene amashuri azokugurura mu ntara zabo umugwi w'abahinga ba ONU kuri Sudani y'Epfo baragabisha ko umugambi w'amahoro muri ico gihugu ushobora kuzoburizwamo bavuga ko leta y'ubumwe iriko irasubiranamwo ku bijyanye n'uburongozi bw'inzego z'umutekano hamwe no kurwanira ubutunzi aho kubandanya ishigwa mu ngiro ry'amasezerano uwo murwi wabwiye akanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano mu ndwi iheze ko abateye umukono ku masezerano y'amahoro bananiwe kubahiriza ikiringo cyo gushyira hamwe abarwanyi babo bagiriza abakomanda b'igisirikare cya leta hamwe nabo iyindi mihari gutegeka abarwanyi babo kuguma hanze y'ibibanza byo kwegeranirizwamo hamwe no kugumya ibigwanisho kugira bazobashe kongera kurwana mu gihe intambara yo kongera kwaduka Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko abanyamerika babiri bari mu murwi w'abacangero bagerageje igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwigarurira igihugu mu ntango z'iyindwi Maduro yabishikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri yerekana n'impapuro ziranga abo banyamerika bari mu bantu 13 bananiwe icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere igisirikare cya Venezuela cyashikirije ko ako kagwi kateshejwe bamwe baranafatwa aho kagira gahungire mu gihugu kibanyi cya Colombia abantu 8 barishwe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarahakanye ko leta yiwe yagize uruhara muri icyo gitero ubushyiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika nabwo bwarahakanye kuri wa kabiri ko bubifisemwo uruhara
urakoze abagize ku makuru hije kudushikiriza tubibutse namwe inshuti mwese ko mutumura bandanya kumviriza itagira uwashi bya Amerika isamiranye na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 107.3 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri wezi tatu akabungu radio yacu VOA
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Emakuru tatangwe mu Burundi aho abanywanyi babiri umugambwe CNDD-FDD n'umwe umugambwe SNL bamaze gupfa kuva atanguye imyiyamamazo y'amatora y'umwaka abandi 18 ba CNDD-FDD barakomereka 18 ba CNL abanywanyi ba CNL nabo 37 barahagaritswe muri ico kiringo nyene nkuko vyemezwa n'igipolisi cagiriza abanywanyi uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ukoresha rigwanisho birimo imyambi mu kugwanya ABCDD FDD n'inkuru ya Eloge Urikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Ntara zimaze kwibonekeza mu mishyamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko ruyigi na Cankuzo mu buseruko mwaro na Muramvya hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero. Amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari mu duce twabaye mu gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba CNDD-FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasurije mu nkoko muri komine Ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu ruhigi. Mu itangazo basomeye menyesha makuru muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuri Gitega.
Cya mbere ni iki cyabaye itariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega. Mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have baza kugwana n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD bire bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa SNDFDD bongera hakomereka abantu icenda harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene SNL uru n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umusozi bita Gisagara. Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka aca arahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba CNDD-FDD batera ba SNL nkurikiye yagarutse kuma kosa y'abanyu magusara yashimangira
hawuzi ko ivyo bigwanisho nkayo macumu iyo myambi ko abagiye babijyanye kwiyamamaza mugabo agatangura kuja gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wawe kandi bibagize umutaga riva ndi navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubu barongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura mutwe iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba babahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari baduza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubutegetsi bwiwe
uwo munyapolitike n'ata mutoborani agatongwasa ku munsi wa mbere w'indi guheze yugurura imyamamazo niwe yemanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe.
Narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mo zambonera kure zibatangire ngo nibyo nibyo mu myamamazo yanyu banyako bamujeje umutekano ejo mukuvi mbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byabo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasenere ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasenere babi.
Nkurikiye yagarutse ku vy'igipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe CNDD-FDD umwe yapfiriye mu Rumonge uwundi n'uwo yapfiriye mu Ntega muri Kirundo. Ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyurujwe kuri Nyabihanga ntara ya Mwaro.
Uwo mu ntara ya Mwaro ni Rishaka Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga. Amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri. Mu ndwi heze Louis Majaserukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwiye ijwi rya Amerika makenga afise kuri aya matora.
U Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi ibihe vy'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike n'ibintu Human Rights Watch twatohoje je mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana ukwiyongera kwa mabi y'imbonera kure zonge nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
pour essayer d'éviter cette violence politique.
Nako kutihanganira nyagukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu president Nkunziza n'ubu abandanya kuremesha barundi n'amakungu kwa ya matora zo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eroje urika neza ijuri America.
Dukutire mu Rwanda ho abarimyi bo mu kiyaya cha Bugarama na masekitari gikikije bidogera igihombo baterwa no kubura isoko. Bavuga ko kubira ingingo zo gukumira ikiza cy'umugira wa corona ababagurira bataki bashikira bagasaba rero utegetsi kubafasha kuronka isoko. Umwesha makuru wacu Temistocle Mutijima niwe aduteguriye inkuru
zizaguraga bitanda
ubu barazigura
utagira ngo dore ngaya
200
ngaya ngaya yarebe
imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije ni ukuvuga gitambi muganza na gikunda mvura nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo z'icyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu
urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yene tukadutakunguka ibyakiranga ariko nibwo tukabonera se abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira nibwo twatabarwaga n'abajya kugisenye abajya kugisenye nabo bari kuza umwumwe akaza yifite irye be yumva ashaka agatikamiza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nkuko dusabishaka
muri ibi bihinzira zitakira inyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta kuri w'abakabaye babagurira ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije
urareba indi mutwabuza abakiranu kuri kwimana
none nkibase mbere yaguraga gutubiragura gute
yaguraga 5,600 none ubiri kugura 5,000 n'igihumbi kwa wombye kwa abahinzi banitahi
mbere nibura ibase yahagariraga mu 6,700 none bari kuza baduha 5,500 gose ko kuko ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gutya twabuze umuntu utugurira
umuvuko nyamuvuko mwiza ni 2,200 wa kirojana ubu mukarasi wazanye akagatiba namuhaye 2,200 nongereho 1,000 kuyo nari kuza ubu nta yanga dore imifuko iyi ni imifuko 2 bampaye amafaranga 3,500
icyo gihumbi abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko
abakongomani bacyomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara nti turi kurya mwadukoreye ubuvugizi abakongomani naho mukaba udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri turagowe
twebwe turagowe nibatubabarire badufungurire imipaka basi n'abakongomani bajye babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara twishe pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa urya bakiriye baturutse muri Kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi
turimo turakorana na n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera PSF kugira ngo dufatanye noneho uyu musaruro uba wagezwe i Kigali kuko duhamye dushidikanya ko i Kigali hari isoko rinini by'amahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemereye kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatage twizera kuzabona igisubizo
yaba batuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegere igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwa mu ruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Dukwite muri kabona ho ahimonzi z'abarundi zirenga 15,000 ziba ikambi yagateganyo ya kavimvira iri mu seruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo zivuga ko zibangamiwe n'ikibazo cy'amazi ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Kavimvira bibandanya imyuzure mu mihano yazo. Izo mpunzi zimaze amezi arenga 8 muri iyo kambi zisaba ibiro by'ishyamba mu zabaku HCR kuzimurira muri kambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi. Umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iBuvira yaravuganye na zimwe muri izo mpunzi.
Amazi aradukikuje amwe ava ruguru ayandi aca hirya no hino yahageze mu ijoro turabura ingene tujyama tuguma duhagaze akaruro ni ukwereka ngaho inyuma iwese ngizi zirabomotse kubera iki amazi inzu z'inyuma y'urupangu ziko zirabomoka kubera amazi natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka none twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano mbega twaba twaribagiwe rega natwe turabarundi nk'abantu twagize ingorane nicyo gituma dukwiye gutabagwa kugira ngo tuve nk'uyu mwuzure kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi. Icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo. Isoko yaratwawe, amazu yari mu isoko yose aratwawe, ikiraro kiriho kirabomoka, uruzi ruko ruraza rudusurwa akavimvira natwe iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera rwaraye rurasuma indi uruzi ko ziravuga. Icyo dutabara ni ukuri ni uko boturabira ingene bodutabara kuko amazi yamaze kudushikamo.
Bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya Fizi ryabaye ribi.
Ega iryo barabara nimba ryarabaye ribi ndibaza ko amareta ariho agarukira ku bene gihugu. Nibaza ko botuba bari abahandi hantu ku musozi bodushira bakadukura muri aya mazi turimwo. None ugira ngo igihugu kirabuze ahantu cyo dushira n'ahantu hatonye atari muri aya mazi muri iki kiyaga cy'amazi Tanganyika iri kiraduga ngiyi ngaha ku rupangu. Amato ngaya barayazanye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupangu.
Iyi mvura iguye ngaha bivanye n'ikibazo cy'amazi twebwe nta gahengwe turonka. Nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupangu. Abadamu bacu kukubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu nga bagaca baza bariruka ati nyabuna nimubyuke namba ufise abana bane nimba ufise abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki urindiriye yuko yamaza agira gute abatera urabiyuhungira ariko ntibishoboka kukubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye kavimvira bikoranye na Tanganyika amazi araza giseka ngaho ku rupangu. Nk'izo nzu zose ziri ngaho impande y'urupangu nta nzu n'imwe ihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi. Twebwe rero ikibazo twe tubona twosaba ko bodufasha ngaha jewe ndazi uko biri kose ngaha hariho iboti hariho amameri hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi ntibarabe badute parase badukura aha hantu.
Ikibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane. Ukuntu kitugeramiye ni uko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku iyi nkambi y'abarefuje. Mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango turi mu bana benshi mu ijoro tuzokwirukira tuzohunga gute? Ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusumba ndetse baturuta bakagira icyo badufashije kubera dufite umuryango. Hari igihe kumbure nka je umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfise abana bane n'umugore nzosha niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kwadufasha cyane
ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane gidutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye nuko nubwishi turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imijyango ni nacyo gituma rero uwo mubabaro ngaho turawufise
ikibazo cy'umwuzure iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaha inyuma yacu ku mupaka aho inyuma turaraduhagaze umva rero abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga tubadutera ahatamera
banywanye bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 16,030 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamenera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubwo ni wa mwanya kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi rero ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 leta y'agashaka buhake ya Afrika y'epfo yaremeje ko abana babirabure bazohora biga ku buntu Venuste Nshimiyimana
icyo cyemezo cyatangajwe hashize imyaka 27 leta Afrika y'epfo igendera ku matwara yo kuvanguramo kwabarimu kimwe n'abashakashatsi bari bamaze igihe bashyira mu majwi imyigishirize kubera ko bikozwe ku bushake abana babirabura batahabwaga ubumenyi bungana n'ubw'abazungu kandi amashuri yarakomeje kuba make mu cyaro no mu zindi nsisiro ziganjemo abirabura icyo gihe leta yari yarategetse ko buri bwoko bugomba kwishakamo amafaranga yo kubaka amashuri akenewe kandi rero imfashanyo yahabwaga abirabura yari nke ugereranije n'iyahabwaga abazungu kubera ko imfashanyo yiyongeraga bitewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri kandi abirabura mu mashuri icyo gihe bari bakiri bake cyane leta yagashaka buhake rero yakomeje kureba uko yaca mu mizi abari bariyemeje kurwanya politiki yayo y'ivanguramoko igasanga uburyo bwiza ari ukubatandukanya kugira ngo babigereho bahaye abirabura mbarwa ubushobozi bwo kugira umutungo wagira uruhare mu bukungu bw'igihugu bityo gashaka buhake yizeraga ko abo birabura bazazamura ijwi bakamagana amahanga yafatira ibyemezo Afrika y'epfo ndetse bakavuga ko gusaranganya umutungo atari byiza akawa mugani ngo ntawuvugana indya mu kanwa kimwe no kwemeza kw'abana bigira ubuntu byari bigamije kurema agatsiko gashya kabirabura bize batunzwe n'umushahara wabo bityo bakitandukanya na gahunda yashyirwaga imbere n'ishyaka ANC n'indi mitwe yari mu nkubiri yo kwibohora
Nchuti mwese mkundi radio nishkuja Amerika Gano tukawateguli mwaka kanya Vigar kengaha Turashimiye ara dufashe muhinga mwizuma Mwena mokbile ya dufashe kwegiranya Vigano tukawateguli Nibe usozera reka Suile tuwi mtse kujibuja Amerika Isami andira i Washington DC Mwukirundi na mwukinyo Rwanda Mwurundi mtukumira kumirongo Migufi ya shortwave Kumetero chuli chenda ni metero inongiwili Azibili Rwanda ni kuli FM Jana kane niwiche mitatu mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri @ radio yacu @com turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi y'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Mercredi et vendredi à 18h temps.